Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika igiye kwashikiriza ibiganiro vya radio mu kirundi mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri munsi wa kane itariki 3 y'ukwezi kw'indwi kwezi k'umunani murambararira umwaka wa 2017 muri kumwe na Frederic Nkunikije.
Muri Sanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Nuko rero mubimenyereye ubu n'umwanya w'ikiganiro muri Sanga. Kuva mu ntango zindwi, abarundi barenga ijana bavuye mu bihugu vyo mahanga birenga 25 bari mu bikorwa vyo kwihweza ukuntu boterera mu bikorwa by'iterambere mu Burundi. Ivyo bikorwa vyari bigize iminsi bibera i Bujumbura bihava bisozerwa mu rugendo rwabereye mu ntara zitandukanye z'igihugu muri iki gihe uyu kuva kuri umunsi wa kane. Abitavye ivyo bikorwa hamwe n'ababitunganije barayaze ku bibazo bitari bike birimo ahanini akamo abo Barundi batewe kabasaba kwamiza ku muzirikanyi imigenzo hamwe n'imico kama y'u Burundi. Abarundi baba mu mahanga baratewe akamo kandi kabasaba kwitaho imigambi iterambere mu gihugu cabibarutse. Leta y'u Burundi nayo yatangaje ko iteguriye korohereza abarundi bazoba bashikirije imigambi iterambere cyo kimwe n'abanyamahanga bazoba bafise umugambi wo gukoresha imitahe yabo mu Burundi. Leta y'u Burundi mu ntango zindwi yaratangaje ko amafaranga yinjira mu gihugu atanzwe n'abarundi baba mu mahanga angana n'imiliyoni 240 z'amafaranga y'amaero. Ivyo bikorwa vyitabwi n'abarundi bavuye mu mihingo y'isi yose bibaye mu gihe ukwizerana hagati y'abanyapolitike kutitufashe neza cyane. Umuntu yihweje ibibazo vya politike bibandanya kubacanishamo. Mbega abarundi baba mahanga bapfunditse umugambi wo gukorera hamwe batisunze ibihugu bamwe muri iki gihe hamwe n'ivyiyumviro vyabo vya politike mu ntumbero yo guteza imbere igihugu cyabo cabibarutse bashobora kubera akarorero keza abandi barundi muri rusange. Mbega imigambi ihutirwa abarundi bo muri diaspora bo kwijijukira ni iyihe? Kuri ibi bibazo byose rero uyu munsi twatumiye Japhet Le Gentil Nshimirimana, akaba ari umurundi arongoye ishyirahamwe ry'abarundi baba mu mahanga ibyo bita diaspora. Mwiriwe neza Japhet.
Mwiriwe neza, ndayishimiye si Nshimirimana.
Umurambabariye ndayishimiye Japhet, ndayishimiye muratubabarira. Murakomeye ndayishimiye.
Turakomeye, tumeze neza.
Yego, muhe muri iki gihe?
Ubu turi imwaro aho twagiye kugendera iyo ntara ngo turabe ibyiza bigize iyo ntara, twihere ijisho tubonane n'abanyagihugu bo muri iyo ntara banatwe bongere batubone.
Izindi ntara muhava mugendera umunsi ni izihe?
Imakamba niyo tuza, Igitega n'Imakamba niho tuza. Imakamba nejo, Igitega n'Imakamba.
Egome turi kumwe kandi na Ani Irankunda, umurundi kazi aba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri iki gihe nawe nyine ari muri ibyo bikorwa byatumwemo abarundi baba mu mahanga. Mwiriwe neza Ani. Murakomeye?
Ego turakomeye.
Egome turi kumwe kandi n'umutegetsi mushikanje ujejwe imigendanire mu Burundi mushikanaye Ile de Garde Niyonziba. Mwiriwe neza mushikanaye Niyonziba.
Ndumfasoni ndabaye mukije cyane.
Murakomeye
ni
madame Ile de Garde Niyonzima.
Ego
muratubabarira twihenze ku izina. Murakomeye namwe?
Ego turakomeye.
Ego mereka tangule kuri mwebwe mwebwe nyene madame de garde Niyonzima mutubwire ukuntu mwakiri ibyo bikorwa mwarashimiye ikorwa ndazi ko bibandanya ariko ikintu mwotubwira cabashimishije cyane cyane niki
ikintu cyabishimishije cyane mu inzego bizici mu mategeko bagasubiramo amategeko abagenga na reglement d'ordre intérieur hamikindi nyamukuru cyane cyadushimishije nuko bitavye ari benshi cyane kandi bakaza bafite igisharara n'imigambi itomo yo gufasha igihugu cy'u Burundi.
Namwe mushyana Jafet, ikintu cya mbere cyabashimishije muri ibyo bikorwa niki Jafet?
Bitabiriye ibyo bikorwa baje bavuye mu mihingo ine y'isi yose kandi bikaboneka yuko baje babyishimiye kandi tukakigwa nk'abana bo muhira tukongera tukakorera hamwe. Ikindi nacyo cyadushimishije ni ingene leta yatweretse yuko yitayeho cyane abarundi baba hanze.
Ego mereka duhene ijambo kandi namwe ani hani mwavuye muri Leta Zunze za Amerika mwifatanya n'abandi, ikintu cyatumye mufata urugendo muri iki gihe abantu benshi bavuga ko mu Burundi umutekano utari wose niki?
Ikintu cyatumye tuza ino ni kubera twakumbuye tushakwamenya neza kandi twararyohewe ingene Uburundi buriko buradufata n'ingene batwakiriye.
Tugarutse kuri mwebwe mushyira nta Jafet, ikintu mwibaza ko iyo nama ibyo bikorwa bishobora kuba byararanguye niki Jafet?
Dukorana na Leta y'u Burundi mu bijyanye na ya politike nasionali y'Abarundi baba mu mahanga, tukaba twarashoboye kugera ku cyegeranyo gikomeye cyane cy'ingene Abarundi baba mu mahanga bokorana na Leta itunganywa ry'ibikorwa bitandukanye. Ngo ikindi gikomeye nuko muri ico cegeranyo harimwo ingene Abarundi baba mu mahanga Uburundi buzomenya nibihe bikogwa barangurira mu gihugu, nibande babirangura bafise ubuhinga nyabaki. Ibyo byose ni ibintu bitandukanye twashoboye gukora nako. Ubu rero tukaba turiko turarabira hamwe ingene ivyo ico cegeranyo coca mu itegeko leta yoshiraho kugira ngo tugire inkingi ishigikira ivyo ico cegeranyo.
Yego madame Idegarde Niyonzima, imigambi mubona ko ikwiye gushirwa mu ngiro mu maguru masha mwihweje izayagiwe muri iyo nama ni ikihe, cyane cyane ku vyerekeye nk'ibintu bashobora kuba leta yaremereye Abarundi bafise nk'imitahe bashobora gukoresha mu Burundi canke bafise ayandi maproje bashobora gukorera? Jewe ndizeye cyane
rwose ko bigiye kuranguka vuba na bwangu kubera baje baserukiye umukuru w'igihugu mu kugura ivyo birori, eka n'umushikiranganji ni na Jeje Migenderano y'Uburundi n'ayandi makungu barabijeje n'ukuri ko batatu bazokora kugira ngo imigambi twihaye muri kino gihe kugira ngo izoishirwe mu ngiro. Ndizeye ko ahindwi iza guherera ikizokurikira ari uko tushobora tutegura ayo mategeko kugira ngo tuyashikirize ababijejwe kugira ngo mu gihugu bashobore kuyemeza.
Namwe Jafet le gentil ndayishimiye Abarundi baba hanze igihugu bose ntibabona co kimwe ivyo bikorwa biriko birarangurwa, hari ikintu co korwa kugira ngo Abarundi bose bashire imbere inyungu z'igihugu eka babone kimwe bave mu bibazo vya politike baje gufasha mu guterera Urundi mu kubuteza imbere ni nkiki?
Kubona ibintu cyo kimwe ico ni kimwe, gukora ibintu biteza imbere igihugu ico ni kindi. N'umukuru w'igihugu arakora agatorwa n'ibice runaka mugabo bose ntibashobora kumutorera icyarimwe. No muri diaspora rero si ngombwa yuko bose bashobora kubona ibintu cyo kimwe, ariko ni byiza yuko ababishoboye bashobora guterera intererano. Uno munsi rero bahaje ngaha abaserukira abandi kuko Abarundi bose ntibari gushobora guhurira i Bujumbura ngo baganirireho, ariko haje abitavye akamo, haje abaje baserukira abandi. Icyo tugiye gukora rero ni ukubumvisha yuko igikorwa twaje gukora ari
igikorwa kibega kandi nawe nini bamara kubyumva bazona yuko muri diaspora ntidukorera umugwi runaka ntidukorera idini runaka ntidukorera umugambwe runaka dukorera uwo mu Burundi wese aba inyuma y'igihugu kandi amatwi adusumira nuko abenshi bamaze kubishima naho hatabura umwongo utabura isato abo no mu muryango umuntu arabyara abana hakagira umwana umwe adatahura neza niko byama bigenda twebwe rero inshingano yacu no gushyira abarundi hamwe baba mu mahanga tubereke yuko umugambi turiko turakorana na leta ari umugambi ubega ari umugambi w'iterambere ry'igihugu cyabo ari umugambi werekeye hajya ku gatumba bavuka werekeye uburyo bw'abarungika mu gihugu kugira ngo boroherezwe bashobore gukorana na leta bumvikana.
Tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza radio hejuru ya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi kumwe na Alina. Alina, mwiriwe neza? Aline Matumba, numva umurongo wa Aline utari kurakora neza ariko reka tugaruke kuri mwebwe Jafet. Mbega mukorana gute no muhuza mu Burundi nawe nyene ashobora kuba afise amabanga yo kumvikanisha Abarundi? Hari imigambi gukorana n'umuhuza mu Burundi mwa mufise?
Uvuga sinumvise neza ikibazo.
Nako ndabaza niba mukorana n'umuhuza mu Burundi, umuhuza w'Abarundi, muba mukorana ko mwebwe muri mukuru w'ishyirahamwe y'Abarundi bo muri diaspora?
Umuhuza w'Abarundi urabona ubu niho tugisinga ishyirahamwe, niho dushyiraho inzego inyuma y'imyaka ibiri inzego zidakora neza kubera ibibazo Burundi bwatsinyemo. Mugabo turamaze kuganira tumubwira yuko twifuza gutangura gukorana kugira ngo turabe yuko ibibazo bitandukanye biri mu gihugu no mu Barundi baba hanze naho bisangaho ni byiza cyane yuko dukorana n'inzego z'igihugu. Jewe ndakwemereye yuko mu minsi iza tuzokorana neza n'umuhuza w'Abarundi kugira ngo no mu Barundi baba muri diaspora umuhuza nawe ashobore kugira intererano adutererere kugira ngo twese dusenyere ku mugozi umwe.
Madame Ali Irankunda, ngarutse kuri mwebwe, ikintu muri ibyo bikorwa gishobora kuba kitabashimishije ni ikihe? Ntawe uvuga ko byose byagenze neza.
Yego, ikintu mbona yuko bokorerako ni kubwira abandi benshi bari hanze. Ubu haje ibihugu ngira ngo 26 nibyo ni byinshi ariko ndazi yuko tubwiye abandi bantu benshi nabo boza bavuye ahandi hariya hanze.
Egome, madame Hildegarde Niyonzima, Abarundi bitavye izo biganiro nkuko twabivuze ni bari barababa ijana cyangwa bari ijana gatoyi, ikintu cyokorwa n'ubushikanganje bwanyu kugira ngo nk'umwakoza Abarundi bibaze bitabe ivyo bikorwa ari benshi gusoma gaho niki?
Ego murakoze, twagerageje kuca mu buserukuzi bwacu ariko kandi igishasha nuko twashyizeho ubuhingangurukana bumenyi site web kugira ngo Abarundi bazohore babona ubwo butumire cyangwa n'indi migambi myinshi tukimije gukorana na diaspora. Ntibamenyesha ko n'ubushikiranganji bugiye bw'iterambere ry'amakomine bari bwadusabye ngo tubahe amashyirahamwe y'Abarundi baba mu mahanga kugira ngo nabo nyine baze kubera imigambi y'iterambere ikorerwa mu makomine kugira ngo nabo babahe ibyo dokima irimo iyo migambi yose mu makomine kugira ngo bashobore gufasha. Urumva ibyo byose nibyo twagize kugira ngo hariho na Twitter ya diaspora, hariho na Facebook, hakaba kandi telefone umurongo abandi bari mu mahanga bashobora guterefona ko ibibazo byabo bikishyurwa. Rero tubishyizeho ubu vuba nibaza ko ari intambwe ishemeye ko mu minsi ikurikira ibintu bizokoroha cyane mu buryo bw'ukutumatumana kw'amakuru hagati y'igihugu cy'u Burundi n'Abarundi baba mu mahanga.
Tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika. Turi kumwe na Sengiyumva. Sengiyumva, mwiriwe neza? Sengiyumva, muratwumva? Sengiyumva, niho muri? Ndabona na telefone ya Sengiyumva.
Mwiriwe,
muratwumva?
Ndiwe neza.
Nyire muri hehe se yumva?
Ndi ngaha anye muri komine Mbuha mu gisagara cya Bujumbura.
Igomeye turiko tuvuga cyane cyane ku bikorwa byakoranije abarundi baba mu mahanga abo bita abo baba muri diaspora, abo barundi rero bakaba ariko barihweza ukuntu boterera nabo nyine mu iterambere ry'u Burundi. Murase kibazo, murase icyumviro.
Ni byiza cyane kuko hariho ibisata byinshi bategereje. Mbere mbanje kubahamiriwe
tugakwijambura
hanyuma hariho ibisata byinshi botereramwo. Urabona harimwo nk'ibice bimwe bimwe usanga abantu bari mu nzara itagira izina, bobanza gutabara nk'uwo mugwi, hama mu cyumviro cy'uwanjye bobanza gutabara bantaho nikora, hama mu kindi cyumviro cy'uwanjye boshobora kurihira amashuri bamwe bamwe batishoboye, icyo ni cyumviro cy'uwanjye. Hanyuma nkaca nibaza nti mbega uwo mugambi uzotangurira i Bujumbura canke uzotangurira Ruguru? Nashaka kuronka umuco kuri ivyo. Onye ndashimye umwanya muntaye kuri radiyo Ijwi rya Amerika. Murakoze cane, Imana ibahezagire.
Murakoze Nsengiyumva, namwe Imana ibahezagire. Reka tuje kumushira ntahe Japheta agira ico avuze ku vyo mushikirije. Mbega ya ishyirahamwe ryanyu rizofasha mu byerekeye kurihira amashuri, bamwe bamwe ibyo bikorwa byo gufasha bizotangurira hehe? Bantaho nikora nibo bazoshirwa imbere. Japheta
agize neza kubaza ikibazo cyiza cyane. Twebwe rero turi muri diaspora twagiye duhura n'ibibazo imbere yuko tuba abo turi bo uno munsi. Kandi mukaba muzi yuko tuva mu bihugu bitandukanye, ari nako tuva mu makomine atandukanye, novuga hafi amakomine y'u Burundi bwose. Nta komine ushobora kujamo ngo uvure mu Burundi wo muri diaspora. Icyo tubahimiriza rero ni ukuzana imigambi mu makomine baturukamwo, kugira ngo ibe imigambi ifasha uwo munyagihugu muto muto. Ahenshi urakunda kubona yuko hariho amashyirahamwe azanye ibifungurwa aze gufasha abantu bagowe, mugabo ntiyigere yiyumvira ejo bazogiki, bakaronka uyu munsi mugabo ejo ntibahiyumvire. Rero twebwe muri diaspora turashyira ingufu cyane ku kugira imigambi iramba, irama, imara igihe kirekire, igakura inzara mu gihugu. Niho rero uzosanga hariho abarundi benshi bafite imigambi mu gihugu, nk'imigambi yo kurimisha kijyambere, imigambi yo korora kijyambere. Ibyo ni ibintu bikomeye abarundi bagomba kumva yo kubigwanya inzara. Ikindi gikurikira izo mfashanyo zihuta ariko ravuga nazo ntitwazibagiye, ariko kenshi usanga twebwe tutazifata nk'inyishu ku kibazo kiba kiri mu gihugu, ku kibazo cy'inzara. Iyo tubonye inzara ihari turaba inyishu ishobora kumara igihe kirekire. Niho rero ubu niho tugitangura gupanga gukorana na leta kugira ngo tumenye ni hehe dushobora gukorana na leta, ni hehe hakenewe. Ibyo ni ibintu bigomba gufata umwanya, si ibintu dushobora guca twirukira ubwo nyene, kuko twebwe dushaka inyishu ifata irama atari aide d'urgence.
Madame Ani Irankunda, aricyo mwoterera kuri izo bibazo n'ivyo vyimviro vyashikirijwe na Nsengiyumva? Madame Ani, muratwumva? Madame Ani Irankunda, ndabona telefone ya Madame Ani Irankunda itari kwirumvikana, reka tuje ko mu mfasoni Ildegarde Niyonzima. Muratwumva Madame Niyonzima? Ndabona telefone zabo zitariko zirakora neza, reka tuhe ijambo uwundi munywanyi w'iradiyo Ijwi rya Amerika. Prudence, Prudence, muratwumva?
Egome, turabumva kandi turabaramukije.
Mwiriwe neza, muri hehe?
Ndi muri Suwede.
Ok, murafise akabazo, murafise icyumviro?
Ego, nafise ico nshikiriza.
Ego.
Ego, ubwa mbere na mbere hoho haravugwa iby'iterambere ridakumira, kuko ni naco civugo gikoranije abitwa yuko baturukiye diaspora mu Burundi. Ariko nagira ngo menyeshe yuko atatirambere ridakumira rishoboka mu gihe ata mahoro n'umutekano bihari imbere yo kwiyumvira ibiterambere genda nibabanze biyumvira ingene amahoro n'umutekano byugaruka nibabishika ko baraheza badutume ko tuvugane ibiterambere naho nyene nibaza yuko twokwitaba ubutumire bwa leta ikurikije amategeko nibyo nashikiriza
ego me murakoze prudence reka ikibazo cawe n'icyumvire tubwishikirize mu faso de garde n'yonzima muratwumva
yego me
ndabona uyu mufaso ni telefone itari kuyakora neza turagaruka mu kanya kugira ngo agire icyo avuze reka Jafete muratwumva
ndabumva
yego me umushyira ntahe prudence ari muri Suède arabaje ikibazo akavuga ko iryo terambere ridakumira ridashoboka kwera atamahoro hari mu Burundi bavuga ko yavuze ko ububanza bagazana umutekano hanyuma hakaba bagatumirwa na leta ngo yemewe n'amategeko
jani waza ko inkuru mbarirano idutwa niyo wiboneye kandi avuze umutekano je sindabitahura gucyo ahubwo ahari ahara inzara hakabyuka inzigo kenshi ikizana umutekano muke si iby'ingwano cyangwa n'ibindi mugabo n'izo ngwano nyine zirashobora kuva abantu badafite ingene bitunganije ingene bashobora kuronka ingene bafungura n'ibindi mu buzima bya nkenerwa rero ko umuntu ashaka atabifize akajya kubirondera ku wundi muntu ugasanga ashatse kugenda kumugirira nabi ahubwo numva iryo terambere rihabaye umuntu akaronka ingene aba umuntu yishoboye atakizerinze n'umutekano ucukurikira kuko ibitera umutekano muke si uko barashe ni ibintu byinshi hariho ikomite nkuru ijejwe umutekano mu gihugu yaradondaguye ibintu bitari bike byerekana igituma hataba umutekano rero ibyo by'umutekano kuko nibaza ko ntavuga ko ari ibyo kuvuza nk'inkoho cyangwa kwica abantu ni kimwe mu bintu byinshi bituma igihugu kitagira umutekano icyo ni kimwe muri byinshi nagishimikire ko rero nafate muri rusange ibituma umutekano utahaba mu gihugu ariko rero nashaka kumumenyesha ko nibaza ko abarundi barenga ijana baje atari uko barabihevye bariboneye n'amaso yabo kandi nashaka kumumenyesha ndamubaze ko nawe yarabikurikiranye ko twari twaravuze ko tubimenyesha kungurukana bumenyi uko biriko biraba mu Bujumbura bose bakabibona kuri site web ya diaspora ngira ngo rero namba yarabikurikiranye yariboneye neza ko umutekano hangamye mu gihugu
yego mereka tuhe n'ijambo mushya ntahe Jafet nawe nyine agire icavuze Jafet agire icavuze ku byashikirijwe na Prudence aba mu gihugu cya Suède Jafet turakumva duga ku ijambo Jafet wegere telefone uvuge ntituko turakumva
hanyuma rero ahantu hose nagiye nca nta ngorane n'imwe nigeze mbona nta rusase na rumwe nigeze numva nta muntu nigeze mbona ajya urwara uwundi twese twarasohoka tugataha amasaha atanu y'ijoro reka mbere inama twazirangiza duteje uwo mutekano muke avuga sinzi ngira ngo yaba yihenze ku gihugu kuko iki gihugu ndimwo mbona icyo kibazo atakihari ego cyari kuhaba mugabo uno munsi nta ngorane z'umutekano zihari ahubwo reka ahubwo ndamumenyeshe yuko aho iburaya jewe nsanzwe mba kandi mba niho nabonye umenga hari umutekano muke uno munsi kuruta umutekano mbona ngaha mu Burundi rero abantu tugomba kwiga kuraba ibintu tukavuga ibintu tubona atari ibintu twiyumviriye mu mutwe
igume ndabona ko telefone zisa nizagoranye ariko reka turabe ko umufasoni nawe nyine ani irankunda yogire cavuze ko byashikirijwe na Prudence ani muratwumva namwe ani irankunda ku byashikirijwe na Prudence muri ico muvuze ko mukanya gatoye cyane gose
alo
ni duga ku ijambo kuvya vuzwe na no mu munywanyu radio ijwi ya America Prudence yabaje yavuze ko Murundi mu kigihe kitagiye cyo gutuma ko n'izo bikorwa kuko iterambere ishoboka amahoro ahari akabavuga ko muri iki gihe ata amahoro ahari duga ku ijambo ani ntushire telefone kuri speaker vuga telefone ivugishe bisanzwe
Duga ku ijambo
ego
nashaka kuvuga ko yaba ngaha mu Burundi ata mahoro ariho abantu bo hanze ntibari kuza nkuko bari muri hindwi urumva haje barundi benshi cyane kandi abo barundi nibasubire hari aho bavuye bazovuga ibyo babonye
murakoze tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza radio hejwe ya Amerika turi kumwe na ndayizeye muri
neza
muri hehe ndayizeye
ndi mu Bubiligi
murafite ikibazo mafite cyumviro ndayizeye alo ndayizeye muratwumva ndabona ko ndayizeye telefone yiwe
sinzi ndabumva
ego me murafite ikibazo mafite cyumviro
Yego ndavize ikibazo ndavize cy'imviro bo hari ibintu bitangaje kumva nk'uwo Jean-Pi ariko aseruka ya diaspora tugira ibintu by'amanama ya diaspora hanze iminsi yose ntitwigire tumubona igihe yatorwa turatwe yatowe na section za CNDD z'Ibujumbura agatorwa na guverinema ibintu byose organizwa na guverinema y'u Burundi sinzi rero ko diaspora inzego za diaspora zisigaye zisigwaho na guverinema y'u Burundi ubu hari abantu bavuga yuko agiye guhanura agiye gutera mu bw'iterambere ribe sinzi rero ko Rojanzi asumbye inguvu uwahoze atwaye iperereza ry'u Burundi yegamiye inkuru nziza Pierre yamuhanuye bikanka sinzi ko azosumbye inguvu uwaho ari itsegera cyane inkuru nziza Visi Perezida wa Rufyikiri yamuhanuye bikanka sinzi ko azosumbye inguvu Komite de Sage yamuhanuye bikanka sinzi ko azosumbye inguvu watwara parlema imyaka cumi yahanuye inkuru nziza bikanka ibyo byose bahanura kugira ngo amahoro ingwano ntiyaduke mu gihugu mbwa nkuru nziza yarapfunze amatwi perezida nkuru nziza arapfunga amatwi byose sinzi rero ko uwo muntu witwa Rojani yatowe na leta kugira serukire abantu bagomba kurya abandi babicaye ko ugasanga niwe ariko aravuga ko serikuri ya diaspora muri diaspora ata organization imwe ya diaspora tumuzimwo yatowe nabo muri diaspora yatowe n'abantu bagize amasosiyasiyon
ndayizeye turiko tuvuga cyane cyane ku byaranguriwe muri iyo nama byo gutorwa n'ikindi kibazo muzovuga ukundi ufite ikibazo gishikirize
Frederic uri umujurnalisti ndazi guciye ubwenge diaspora nitorwa na leta byaranguriwe iyo nama navuga ati nakoranije amasosiyasiyon ya CNDD-FDD yahuriye i Bujumbura barayaga amasitu yegamiye umugambi n'ibisanzwe ko bahura bakayaga jewe umugambi wose wiyubashe ushoboye kubwira ibyo ndavuga nti bravo mugabo rero ntibakabeshere yuko diaspora yagiye i Burundi gutera ibintu byananiye abantu bose ba isi yose urabizi urakurikira amakuru uri umujurnalisti urakurikira amakuru y'isi yose ibyo byose byananiye abari babishobora bavuze ngo zikwiye sa sono son pare garçon de course uri fido de course bagiye umugambi wabo kwigina ibyo bariko barakora bitebanye no guteza imbere igihugu
reka ndayize tumuhe ijambo agire icyo yishure
Frederic wampaye ijambo bishobora kumbuza kuvuga wampaye ijambo
umugabo nturi kuma na wenyine abandi bararikeneye
mbi ujya sindagumanye cyane
sozera rero
aburi kuraho ijambo bose bariko baravuga ko baserukira diaspora rero tumaze imyaka irenga 20 ngaha amasosiyasiyo umwe byose turayazi Rujani nkina yashyizweho turabizi lakini unakimwe Rujana serukira muri diaspora serukira nkuru nziza kandi nkuru nziza nakagwi gatonya cyane gapfukamye Burundi munda abo bafashije
ndayizeye abari mu Burundi bajya ijana bose bari mu gambwe uri ku butegetsi
mugabe uri ku butegetsi bise abantu bese bashobora kuba narenga barya ni bake muri sekisi zo hanze hose hari abantu CNDD-FDD hariho n'abarwanda mu Bubiligi bariho
reka tumwe ijambo ni rwawe
ugize neza cyane uyo mugenzi wanze ahubwo numva ndakunda abantu nkabo kuko iyo abantu bariko baravuga ibintu batageze aho ibyo bintu biri kubirabera ni byiza yuko tubabwira uko ibintu bimeze ubwa mbere hoho n'igitigiri mwavuze abantu bagera ijana sico tubararenga turi hafi 250 bavuye mu mihingo ine y'isi yose rero avuze ati abo bantu abo mu mugambwe baje none abo bose nabo mu mugambwe abo bose ni inkuru nziza abo bose baje ibujumbura bavuye mu mihingo y'igihugu cyose kandi nagoma ndabumenyeshe ikintu kimwe uwo muntu ariko aravuga yuko afise igihugu akunda cyitwa Burundi mugabo adakeneye gukorana nacu we ni agipugambi azowurangurira mu kihe gihugu atazowuzana muri Cameroon cyangwa muri Tanzania abene umujyango wiwe uri mu Burundi azoja muri commune kandi uwo mugambi ni awuzana azoja kwa mustanteri kugira ngo amuhuruhusha diaspora rero ntishobora kuba diaspora idakorana n'igihugu cy'amavukiro ariko ni byiza ko abyumva akabitahura yuko diaspora y'abarundi igomba gukorana na leta kugira ngo barangurire imigambi mu gihugu cy'u Burundi arico gihugu cy'amavukiro ibyo rero ariko aravuga sivyo na gatoya nta handi twataye uruzogi ni mu Burundi ubutwara atwara neza atwara nabi ariko aratwara ntitushobora kujya gufata umuntu adahari ngo aduhe uruhusha dushinge umugambi tugomba gukorana n'umutegetsi ahari kanatsinda uno munsi turabona yuko ibintu bimeze neza kandi turabona ko nta ngwani hari n'uyo nyine ariko aravuga ashaka uno munsi yotakabyirarira rero jewe nomubwira yuko muri politike ndimwo jewe ndi mu bintu byo kurangura imigambi ya diaspora mu gihugu cy'u Burundi bibaze yuko iyo ni nyishu itomoye dushobora kumubwira karibu naze nawe arabe yuko ashobora kugenda mu gihugu atangorane
tubibutse inshuti mwese ko muri komurabandanya kumviriza radio ijwi ya Amerika turi kumwe n'undi munywanyi wa radio ijwi ya Amerika Corneille muri
neza
muri hega Corneille
ubumagaze mu Rutana igihofi
yego me murafite ikibazo murafite iki mu biro turiko tuvuga cyane cyane ku bikorwa by'abarundi baba hanze bari mu Burundi mu kigihe
yego mu isanzwe iyo tubosa abagenzi bavuye hanze bakadoterwa kwa ku Burundi turahimbagwa cyane ariko none cyaka kumenya nimba koko ubwo gwaruka gwazanywe ni iki ko gwatembereye ugatembereje nino mu ntara zimwezimwe hagati mu gihugu naho gwasiriye bandi rusiziki tuzororera kuki bagiye makamba no kuvuga yuko babagiye kuraba mukuru inama nkinguzamateka gusa none koko ugwaruka ruri hagati mu gihugu muzindi ntara uzoshyirwa ute niyo migambi bavuze ugira kabiri nashaka mbabaza onyene nimba bamaze kugira plan d'action ugwaruka rw'u Burundi rushobora kugendera ko inyuma y'urugendo rwabo murakoze
Corneille reka tubanze duhe ijambo Clément imbere yuko duha ijambo atubire bacu kugira ngo batange inyishu Clément mwiriwe neza
mwiriwe
muri he Clément
kirundo mu Burundi
mu Burundi ya kazina kirundi ni gute Clément
igira neza
ninde
igira neza
murafite ikibazo murafite icyumviro
ego ubwa mbere mbanje gushimira abo bene wacu baje kuduteza imbere
duga ku ijambo turakumva
ego mu bisanzwe iyo ni migambi myiza ku gihugu n'abarundi bose batanguje bose turashobora kuba twashobora kwivunizara ahubwo niba nyarutse vuba kugira nyene na cyane cyane abana bari kubarangiza amashuri kugira baronke icyo bazihamo gukora ko abona akazi ko ari hatari
murakoze
ego tugashima kandi n'ukungere nyene tubona na leta yafashe umugambi wo kuziragabura abanyeshuri ku ishuri ivyo vyaratunezere cyane gose vyaje gusahiriza bituma abana badasonza cyane gose abo bavuga inzara nabo ndabyumva hanyuma abo nabo nibakomeze kugira nyene tubandanye twiteze imbere n'amakunga zoze araza turaba ukungira Burundi bwifashe neza.
Ego mereka duhijambo madame Gwembe Nambere ani irankunda agira icyavuze kugashikirijwe na Corneille Clément wewe sanushi bacana gose ibiko birakogwa madame ani irankunda
ego ni ani nabyo numvise murasho gusubiramo
ego me Clément sanu ari kwavuga ko anezerejwe niyo migambi eka kababona ko imigambi yose iriko irangurwa n'ubwo gwaruka eka no barundi baba hanze ari migambi myiza ariko Corneille yewe bagasa n'ubagura cyane gose urugendo eka n'ivyo bikorwa by'abakoraniye mu Burundi bamuhanga bariko raba ukuntu butanga interano yabo kugira ngo Burundi butere imbere duga kwijambo.
Ego turi nga
ego
turi mwaro
hari ikintu uvuga ku byo Corneille na Clément bashikirije
sa
hari ikintu uvuga kuri ku byo Corneille na Clément bashikirije murashaka guha niba mutari ko muratwirikira ndazi ko telefone yanyu isa ni yahagaze mushaka guha telefone madame Hildegarde Niyonzima akaba ariwe ishuri icyo kibazo
ego hallo
Allo, madame Hildegarde Corneille, mwenye wanyu radio ishwi di Amerika, eka ya hama gaye, ya kawa ya neba gwe chane gose, ukunhu, vizavigane wili kwa bidaba, ka ibikogwa, ziur, gogwa ruka, na warundi wa hanzi, kawa ya bine gwe chane gose mwenye Clément asanu, wabe, ashigi kila imigambi li kila rangu, gwa yose, eka imigambi uku, utezi mbele, nukufasha chane chane, wa sinzi kajwe ninzala.
Jawani baza kuimbele yuko anebagure wanza na wakarekani zama ze gukora kugira tumwe ko hari cyo yodutere akadutere intege aho twaragize intege nke mugano ushaka kumumesha kugwaruka gwaje n'ukuri kwatanze ibi ibyumviro birashe kandi n'ukuvuga bari baje kera baragiye kuramutsa imiryango yabo kandi namaze kubabwira ko ni ubushikanganyi buje by'iterambere ry'amakomine bari badusavye ko baza kugira ngo bagende mu munsi mukuru w'amakomine uzoba kuri wa gatandatu kugira ngo bace bumve imigambi iri mu makomine yabo. Hama imakamba naho ko twarahatoye nk'uko twatoye hani mwaro kugira ngo kuko iyo umwaka wose tugize indwi hariwe abarundi ba mu mahanga turagira urugendo tugira kugira ngo tugende mu ntara nyinshi mugabo ntitwoshobora kuzunguruka igihugu cyose nama mu 2014 twafashe inzira ijya imuramvya tugenda hari mu ihingiro ry'icyayi ry'imuramvya ubu ntabwo twaciye dufata inzira yo muri yo mu bumanuko bw'igihugu nicyo gituma twaciye imwaro hagati mu gihugu twaja mu mirimo itandukanye y'igihugu intara ya mwaro cyo duce no muri izabu y'imaho turaba ibijyanye n'ubworozi hamaje tubandanya imakamba tubereke ku kiyaga aho kiri kitari hari Bujumbura kitari mu gihugu cyacu kugira ngo barabe ubutunzi bw'igihugu ko bikwiye mu gihugu cyose turatuzunguruka duce mu Rumonge no muri Bujumbura rya tugaruke i Bujumbura tuzaba tugenze intara zitari nke.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kamabandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe na Leonard mwiriwe neza Leonard mwatwumva
ndabumva neza na mahoro.
Ego me izina ry'ikirundi ninde?
Hitimana
muri hehe Hitimana?
Nishi ya manara cyangwa?
Ego me murasi kibazo murasi icyumviro?
Nababaza none ugwaruka n'acyo warufasha rubya ruronka nka kazi bakaruwa kazi ho n'acyo boyifasha. Wabaza bizeneza n'icyo mbona abo bantu nabo bantu abari barengeje nabate genda bisimye kweri sawa wabafatite kweri Burundi nta na kimwe mbana n'amahoro.
Murakoze Leonard deka duhene jambo Maxime miriwe neza?
Miriwe
muri hehe Maxime?
Kendi Muyinga mu Burundi.
Akazi na kikirundi?
Manariyo
murafite ikibazo murafite icyumviro?
Ego ndazifite ikibazo nashaka mbaze abo batumire.
Yego.
Nagira ndababaze nk'igihe ko buri mwaka baba baza mu Burundi kugira ngo batabavuge imbari mu migambi yabo bayitwereke cyangwa batubwire nk'ikintu baba bamaze gushyira mu ngiro ikintu kiboneka nk'ishyirahamwe ryo bari hari bikomeye dufate nk'ubu haproje bamaze gukora bavuga ati rugira kamaro abanyagihugu kindi nacho nagira ndabasabe ko boza baraza bavuye hari bajumvikanye ko boze ko nk'umukanya twumvise umuntu wa telefona cyumvikana ko nawe ari hanze ariko baba batari kumwe sigura kumengo izimwe zanya kuri dukunze kumva barundi tumenyereye usanga ariho amashiri hamwe abiri rimwe riza kopoza irindi bagira twa banze bashire hamwe hama badoze baza bari kumwe bari kumugozi umwe ni naho nacyo tuzobona ko nyine abarundi bari hanze bose basenyera ku mugozi umwe bya politiki banze babishire hasi ngo bakore ikintu cyoteza imbere igihugu kikaboneka kandi nk'ubutu turaba ibintu bikenewe mu Burundi hari ibintu by'imiyaga nkuba ubona imiyaga nkuba ntikwiye na bukebu bararaba ikintu mba ari nka baraje nk'ibyo bakora cyangwa nk'ikindi kintu kiboneka cyotuma abanyagihugu biteza imbere bagikore.
Murakoze Maxime reka dujambo Jafet ngire icavuze cyane cyane ku kibazo mushikirije cyerekana ko mu barundi babahanze bose batabona cyo kimwe ukuntu buterera mu gufasha igihugu kwisononora n'ikibazo rero cya Leonara baza niba mufite ingambi gutanga akazi duga ku ijambo Jafet
agize neza Leonara ahubwo icyo kibazo cyode cyane ye kutabona ibintu cyo kimwe niyo demokarasi ibintu cyo kimwe nta demokarasi yo birimo je rero icyo novuga yuko ari intambwe nziza kandi ikemeye kubera ko muri diaspora tubona ibintu gutandukanye hanyuma tukicara hamwe tugatora kuri demokrasi nicyo kiba kica gikora ikindi kigira kabiri abantu bose ntibashobora kubona ibintu cyo kimwe nk'ubu ndamubajije mu Burundi babona ibintu cyo kimwe oya na gato ariko si kuvuga yuko mu Burundi baca bahagarika ibintu byose ngo babisubiremo no muri diaspora nico kimwe ntitugomba kubona ibintu cyo kimwe mugabo ntibigomba guhagarika akazi ko gakogwa ico ni cyambere kindi kigira kabiri nuko mu bijyanye no gwaruka yavuze hari imigambi myinshi cyane irangurirwa muri kino gihugu ikogwa n'abarundi babahanze ariko kenshi kubera bidakunda kuvugwa ku radio ntibamenye uko abarundi bayikora ndashobora gutanga akarorero ugiye nko mu Kamenge hariho izere irafise izina indikati uraje miteke irafise amabanki aha abantu bashobora kurungikira amafaranga mbere avuye ku isi yose uze ruguru nka jewe nihereye ko muri komine Butaganzwa nazanye amazi meza mu banyagihugu hafi abanyagihugu baba ibice 60 babahaye amazi meza mu mazu yabo apana ku centre de négoce utwo n'utuntu duto duto mvuze umuntu ashobora kwerekana abarundi babahanze ikindi gikomeye abarundi babahanze barungika amahera mu miryango yabo ayo yose aca mu mabanki leta igatoreraho akoyoko rero abarundi babahanze barafasha cyane bafise amashyirahamwe menshi amenshi akorana n'ugwaruka rw'i Burundi ubu rero ikintu tugiye gukorera hamwe na leta kuraba ibyo bikorwa byose tumenye neza ibyo ari byo ababikora ni bande kemewe n'ibihe niho rero tuzomenya ati ngo urugwaruka ntirurashikirwa urururashikirwa ni igikorwa cya buri munsi
yego me tubibutse inshuti mwese ko muri kamara bandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe na Fiston mwiriwe neza
mwiriwe cyane
muri hehe Fiston
ndi bujumbura mu Burundi
yego me murafite ikibazo iri izina ry'ikirundi ninde
kwa mugisha
murafite ikibazo murafite icyumviro
yego ndafite icyumviro afite ikibazo musanzwe nanjye ndi mu bantu bakenguruka kandi basimye ibyo iyo ndi
Fiston telefone yawe numva itari kuri abandanya kuvuga muratwumva
ndi Bujumbura nane ndabashyigikiye ibyiyumvira bya diaspora y'abajene ama benshi bagiye baravuga mu bya Afurika ko bavuga yuko izindi kandi mu Burundi bidashoboka kubera ibibazo by'umutekano ariko geni badayuka ahubwo bimwe mu bituma uwo mutekano ubura ahubwo harimo n'ubusomere ama nkuko bamwe bagiye barabivuga nande mvuga nti nibakira habona branda gice yabo na kanikame abageni bayibone kuko nibo biraze neza mu Burundi akagira uko ama bamaze kuba mu abageni kuko harimo bagize igice kinini cyo cya profilation mu Burundi babari mu busomere butagira izina nibaza yuko nkuko yabivuze mu ndaharari nzara ubutaka bw'ubutunzi ko nibaza ko ari cyo cyari kuma rero benshi bajya mu bikorwa bibi kuko umuntu yuko ari mu bagi baba bagifite amaraso ashusha ama nange rero nkavuga nti ba standard the investis twashiye mu abageni ama ibindi z'umutekano na zo zabiraza buhoro buhoro
murakoze
fiston
murakoze fiston mugisha ikibazo sha icyumviro cyanyu nibaza ko bagitegereye mu kanya bagira icyo bakivuze ko ariko reka duhe n'ijambo Gregoire mwiriwe neza
mwiriwe
Gregoire mwitwa nde irindi ikirundi alo Gregoire muratwumva
ndabumva neza
yego meduga kwijambo izina gikirundi ninde duga kwijambo cyumviro kibazo
ninde yo kubgayo Gregoire
yego me
nagira nda vuge kuri ico kibazo muri ko havuga ibintu byiterambere mu gihe cyo Burundi nibizigira bishoboka kubera twe byabagene byinshi barahendwa n'aba batama abanyepolitike abanyepolitike bariko baratunona igihugu cyacu bigatuma ta migambi dukora tugumana ubwoba ngo ejo intambara ejo intambara ibyo byose umugambi wa leta wo kuhenda amakungu nyine ngo ari biriko birakogwa ntibishoboka gukogwa kuko nta ntumbero ariko baratwereka ko mu Burundi tuzoro
alo Gregoire
yego
so zira ndumva telefone itameze neza cyane
ndikumvuga ati kubera abajene tugumana ubwoba mu Burundi kuri aba batama b'abanyepolitike batubesha batariko baratwereka intumbero nziza tuma twikorera imigambi irama tukisununura mu butunzi iki cyuka kibi cy'abanyepolitike gituma tugumana ubwoba nta terambere rishoboka nabo bariko baraza abo bose no kutubesha nka twebwe twibera ngaho i Burundi turabazi turabamenyereye cyo byose ntibishoboka kubera abanyagihugu bagumana ubwoko
yego me murakoze Gregoire reka imbere ko bagira icyo bavuze ku byimviro ushikije na Fiston Mugisha na Gregoire niho ku bwayo reka tubanze duhe n'ijambo Dinandos Dinandos mwiriwe neza
mwiriwe neza
muri he Dinandos
duherereye mu ntara ya Rutana komine Giharo
akazina k'ikirundi ninde
Kwizera
Kwizera murafite ikibazo cy'imviro duga ku ijambo
bojewe ifatiye kujye twari twasomye ku mafaranga twabonye bajya abantu bashobora gutanga twasanze ari amafaranga menshi tugeranije nayo ujya mu kimirangiranwa Neymar yaguzwe twabonye yuko arengeye gato ayo Neymar yaguzwe kandi tugiye kuraba uko imenyesha makuru ryavuze ku mafaranga Neymar yaguzwe twabonye yuko angana gato ibice 30 ku ijana kwereka y'Uburundi ikoresha buri mwaka kaza kwibaza ni igituma kumure leta y'Uburundi yo vuga yuko iri mu bukene ku mafaranga angana gutyo nyuba atangwa nabo ba Burundi bari mu makungu hanyuma ukaza kuvuga ngo mbega nkuba ngo wadugijwe amahitate ngo yadugijwe cha kwibaza n'indi yo ngira no batanga hari cyo yo mufasha cyane iyo cyo cyamufuko yabamwe bame cyabyo rero kwe kwa dufite byadaje ngaho nimba byukuri ari nkerano wabahereza leta y'Uburundi yari ki kuyashira mu bikorwa biboneka byose bimwe mu nyagihugu kubera ifatiye ku mafaranga mari ya guzi bavuze yuko uwo yagaburira abarundi bari ngaha mu Burundi Burundi wese yori mu 60 agereranije yuko ku modoka zo kuva ku Burundi yuko aguze imodoka y'ibihumbi 55 zo kuva yakwibaza rero mu gihe amafaranga abarundi baba batanda angana kujya bagakirara ayiterambere rigira umwe ngari ko batumwanya ngo tuma bihebera ngo tubone nkano cyo kuri kubera ko byo byato babo
yego murakoze Dinandos reka duhe ijambo umufasoni murakoze duhi jambo mfasoni Ildegarde ni Yonzima kuri ibyo bibazo bishikirijwe cyane cyane na Gregoire niho ndiho kubwayo na Dinandos Kwizera Fiston wewe asanu washimye ibyo bikorwa ariko nashaka madame Ildegarde Yonzima mugihe cyo muvuze ku bibazo byashikirijwe na Gregoire ndio kubgayo
na hello
hello
wi na nubwo bashimikiye kugwaruka na kwe twara byumvire ko cyane cyo gituma twaratumiye umuhinga wo muri ishira hamwe banki ya Afrika bad turakuma turatuma ko kandi n'umuhinga mu bya abimukira wo muri Union Africaine bose niho bari kugira ngo bashikirize ibijyanye no gukora imigambi kugwaruka mu kigo bashikije baravuze ati byose biva ku bwenge biva mu mutwe ubanza kuyumvira uwo mugambi n'ingenzi zo gukora imbere y'uko ubanza kuyumvira amahera kuko amahera naho bo yaguha udafite umugambi n'ingenzi wategekanije uzo bikora wacu usanga gupfuye kubusa fatumira rero gwaruka kugira ngo babanze bitunganirize imigambi yabo hamba bazoce mu bushikiranganji dukukira tuheze tubereke amashyirahamwe ashobora gufasha mu ibyo bikorwa kugira ngo tubandanye mugabe bamaze kwiyumvira bakora iyo migambi bakayizana tukayiraba tukabona ko dushobora kuyitanga ku bashobora gufasha kugira ngo iyo migambi iranguke.
Tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe na Charles. Charles niyo neza
mwiriwe neza
muri hehe Charles?
Ni mu gihugu cha Suede.
Suede izina ry'ikirundi ninde Charles?
Ndayiragije.
Ndayiragije murafite ikibazo murafite
icyumviye? Icyo nashaka kuvuga ni ku bintu Japhet yari karavuga bijanye n'iyo migambi. Nibaza yuko hakiriho ibintu byinshi bitegereza gukogwa muri iki gihe mu Burundi kugira ngo imigambi irangugwe. Nahago mavuga yuko hari umutekano, hariho ibintu byerekana cyane yuko hatari umutekano, nk'ibi bashikiriza by'abantu bafite ubwoba, abantu barandi buca. Rero nibaza yuko abo bantu bagiye Burundi igihe bari bagomba gukora neza, bari kugendera impunzi ziri mu makambi mu bihugu bitandukanye, bakaraba bakongera bakabasigurira bakaraba yuko abo bantu bakumviriza ico bagona. Nta muntu aza kurangura imigambi hari abana b'igihugu bari hanze. Ariho abandi nabo bakavuga yuko bari mu mutekano, umutekano utahari. Byiza ni ukugenda bagasigurira iyo leta yacu bakayibwira neza ibitegereza gukora, hanyuma igahindura gagira umutekano mu gihugu, abantu bagataha bakajya kurangura imigambi. Ikindi nacyo cya kabiri nashaka kuvuga, aba bantu bamwe ariko barataha mu Burundi bavuga ko baserukira diaspora. Diaspora ibanza kwiyunga ikiyungira hanze ikaja hamwe bose bakagira umugambi uboneka, hanyuma bagatora ubaserukira. Umutwe ubuserukira diaspora ntiyotorerwa i Burundi, yotorerwa hanze, hanyuma bakunga umugambi umwe bakagira ikintu bari bushikirize, hanyuma bakagira ikintu bari bukebure leta kubera ko kanatsinda abantu bari hanze n'incabwenge. Nushobora kuja kubwira abantu bararandi buca barara ubusa ugiye kubategurira imigambi bazokora, nta bwenge bazi, nta mashuri akiriho, ibintu bigenda nabi. Nico gituma bari aho kuza kubwira abantu yuko hari imigambi irangurwa, bari kubura leta makaribwira yuko yotegura Abarundi ikabaha amahoro hanyuma bakaragura imigambi twese tugataha.
Murakoze Charles Ndayiragije. Icyo tutemeranije nuko Abarundi baraci ubwenge, baba bagiye mu ishuri batagiye mu ishuri, Abarundi muri rusange baraci ubwenge. Reka duhe ijambo kandi Lionel. Miriwe neza?
Amwiriwe.
Muri hehe Lionel?
Je mba ndabahamagaye ndi mu gihugu cy'Ubwongereza.
Mu Bwongereza. Izina ry'ikirundi ninde?
Ntibwihisha.
Mudusubiremo?
Ntirwihisha.
Ntirwihisha. Murafite ikibazo, murafite icyumviro?
Je nari mfise ikibazo ku uruyu umushinga ntaye Japheti. Mbega iyo muvuga ngo mfise imigambi mugiye guterera no guteza imbere Burundi, hari abantu benshi barenga ibihumbi na amajana bari mu buhungiro. Mbega ivyo byose mubicisha muravyihoza mukabicisha ku ruhande mukibagirwa yuko hari Abarundi benshi cyane bari mu buhungiro, bari mu magogwa, n'abari mu Burundi bari mu magogwa no mu bukene. Ibyo byose twibaza yuko ari ibintu byerekana yuko igihugu kitaraja mu gihe gifise amahoro, aho abantu bashobora kwigenga bakaba bari mu mutekano kugira bashobore kwiyumvira imigambi yo kwiteza imbere. Birababaje rero kubona umuntu yovuga ngo aserukira diaspora. Diaspora burya ni ikintu gikomeye ku gihugu, diaspora niyo yari kuza ironderera ineza abanyagihugu bose. Diaspora ni ubutunzi ku gihugu budasanzwe, kuburyo ari diaspora yari ikwiye kuza ahubwo itera ivyumviro byo gufasha guverinoma yose yobihari. Iyo diaspora ikaza idafise ahihengame, ikaza ironderera ineza abanyagihugu bose. Rero kuri iyi saha twe twibaza yuko diaspora, abari muri diaspora turi benshi, twifuriza ineza igihugu, twari dukwiye ahubwo kwirukira kurondera amahoro mu gihugu, ubwigenge ku banyagihugu, hama nitwaheza kuraba ivyo bibazo, tukaronderera inyishu ibibazo abarundi ibihumbi n'amajana barenga bari mu buhungiro, tubitorere inyishu, tuzoteba rero turondere ingene twiteza imbere.
Yego meye.
Nayo ubu nzakwara kwibesha
twibwira. Ndabona kanya kariko katujana madame Lionel rekaduje jambo Jafet. Jafet agiye ico avuze ku vyashikirijwe na Charles Ndayiragije eka namwe Lionel Jafet duga ku jambo.
Charles nawe ndamushimiye ku kibazo ciwe. Ni vyiza iyo yavuze ati mbega iyo migambi baja kurangurira mu gihugu kubera iki bataza ngo babanze bayivuge hariho imigambi iza iturutse ngo arongera aravuga ati niba hariho abavuga ko atamahoro ahari cyangwa ari impungenge ati je nabyo ntabwo
Jafet niweza kwa telefoni mwegele telefoni mvuge neza ndumva ko iliko isani ko ilachika
uranyu vanezu
ego duka kujambo
nagoma na umenyesha yuko nha mhunge nge zihari haru muna vugati hari mhunge nge tikimubuza gukora nka kujya umuntu adashobora gusiba gufungura umutekano
muke. Ndagumereka ndabona kanya kariko karatujana duhe ijambo mufasoni Ildegarde nawe nyene Ildegarde niyo nzima
gatoya kukijanye n'impunzi ziba mu nkambi mu makambi y'impunzi nagomba ndamubwire yuko impunzi ziba mu makambi y'impunzi zifise amategeko azigenga ya HCR ariko abarundi baba
ndumva telefone itameze neza reka tuhe ijambo madame Ildegarde Niyonzima nawe nyine asozere mu gusozera nkaba no musaba ko yogira ica vuze cyane cyane ku makenga ashikirijwe n'abarundi batari bake bo muri diaspora bavuga ko umutekano utahari reka n'ukuntu abatorwa kugira baserukira abandi byoca mu bundi buryo madame Ildegarde Niyonzima mungira ica muvuze
no muhumuriza nzu iri kirasha kuko abantu bose barafite uko babona ibintu kandi n'uburenganzira bwiwe ariko no musaba kugira ngo umuntu kuko arabafata nk'uko mengo abo bantu bo bari nk'abantu batumvikana kugira umuntu mu gice mushitseko uramwegera mukavugana na musaba rero ko nawe yoza mu gihugu hamakara ibintu ngene bimeze ari icashikiriza ari cyahanura akagihanura mugabo abari kure ntibayaga.
Madame Irankunda ani telefone yanyu isane yagoranye cyane rwose ariko nashaka kubaha karyo namwe kugira mugire icyo muvuze ko biriko birashikirizwa muri iki gihe ariho abantu benshi bashimye eka bikorwa by'abarundi babahanze bagiye mu Burundi kugira ngo bifatanye na leta y'u Burundi kugira ngo barabe iyi migambi y'iterambere ariko hariho n'abavuze ko basaba makenga atamutekano hari eka n'ukuntu abaserukira abandi batowe ijambo ni gwanyi mugira ico muvuze mukanye gato
ego nashaka kuvuga ko ivyo ni bisanzwe ariko boza ino mu Burundi bakabibona amaso kuyandi nibwo bagomba bumviriza abandi bantu nabone nyene nibazi no babibone.
Ndabona kanya katujanye madame Irankunda ni murakoze cyane gose ku kanya mwatoye kugira ngo tuganire turabashimiye namwe madame Ildegarde Niyonzima turabashimiye namwe Jafet le gentil ku kanya mato kugira ngo tuganire turashimiye ingénieur yadufashe mu nyabwo izuma na Fatou Karara yadufashe kugiranya ikiganiro turabifurije rero mwese umugoroba mwiza.